Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabara mkije nchuti wa konze muteza matukiga ni uvijishu gya Amerika risamira ni Washington DC mkirundi no mkinya Rwanda nongira ndaba hikaze mkiga niliwanyo munharachu no mousi mwristu ya chuminu munani mwrikumena jowidia ni nahazwe
na kinu na kine tuwariga roonge mgao iyo leti vuzati mkutangura tutikirezo kutangura na hakuni
adi mhoku kachu mgao tangira hii ingine tukitekura mezi
aba ni bamwe mu bavyeyi wo muri commune mu bimbi y'intara ya Bujumbura mu Burundi bavuga ku mwaka w'ishure watanguye kuri no wa mbere utanguye batari byitegure neza igituma muraza kucumva handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere ko ndababwira ivyo mu gisata c'indero mu Burundi n'ibindi ndabafitiye ntarinze ndaca ku masonga mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Amerika Donald Trump ku nshuro iwe ya mbere kuri uno munsi aza kuyobora igihugu mu bikorwa vyo kwibuka igitero c'iterabwoba cagizwe ku butaka bwa Amerika mu gisagara ca New York na Washington mu mwaka wa 2011 ku kirimba ciwe ari na White House asanzwe akorera. Trump aza kuyobora ivyo bikorwa bigira 16 vyo kwibuka ivyo bitero vya mbere bikomeye yagizwe ku butaka bwa Amerika. Baraza gufata akanya kagacerere saa 2:40 y'igitondo cha hano i Washington DC aho indege ya mbere y'abagwanyi ba Al-Qaeda bagonga indege mu nyubakwa ya mbere. Korea ya ruguru yagabishije kuri uno munsi wa mbere yuko Amerika yohirahira yo dibiha mu buryo bukomeye mu gihe inama ya ONU ijeje umutekano ku isi yo kwemeza ingingo yo guha ico gihugu ibindi bihano aho ni mu gihe babandanya umugambi wabo wo guhingura ibigwanisho ruhonyanganda vya nucléaire kandi bakabandanya bagira imyemenyerezo yavyo. Umuvugizi wa leta ya Korea ya ruguru wavuga ati ndugure twa mugina isi yo kwibonera ko uburyo leta yacu yoshira hasi si abakozi bikibi b'abanyamerika aho twofata ingingo zikomeye zitandukanye batadi bwabone n'umunsi wa rimwe. Ndugaye twa mugina ntiyatomoye rero izo ngingo izarizo ariko yavuze ko yemirije ingingo yavuze ko ziteye kubiri n'amategeko zo gusaba ko hongerezwa ibindi bihano kuri leta ya Kim Jong-un. Iyo ngingo rero yateguwe na leta zunze ubumwe za Amerika ku bindi bihano vyo habwa Korea ya ruguru yitezwe gutanguzwa muri inondwi gutangazwa muri antunga muri inondwi dutanguye. Igitigiri c'abantu bahitanywe na nyamugigima ikomeye mu manuko bw'igihugu ca Mexique ku munsi wa kane kiguma ciyongera kuri no mwanya kigeze kuri 90 bashe muri bo bakaba bari mu ntara ya Oaxaca. Iyo nyamugigima ikaba yari ifise nguvu ku rugero rw'umunani n'ibice bibiri yakubise umanuko bwa Mexique ku nkombe y'inyanja ya Atlantic imbere ya saa sita z'ijoro z'umunsi wa kane aho hari ku birometero nk'igihumbi uvuye mu gisagara ca Tonala. Gushika rero ku munsi w'Imana abantu bagumye barara hanze kubera ubwoba bw'uko ibintu vyoshobora kuyangara aho ni mu gihe hongiye kumvikana nyamugigima yindi ntonya ariko yo yari ku rugero rwa gatanu n'ibice bibiri. Abategetsi mu ntara ya Oaxaca na Chiapas bavuze ko inzu ibihumbi n'ibihumbi hamwe n'amashure amajana n'amajana vyononekaye ibindi birasenyagurika burundu. Abategetsi bakavuga kandi ko abantu ibihumbi amajana batagira amazi meza biturutse kuri iyo nyamugigima. Ijwi Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kumva ibiganiro vyacu muce ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
nongere ngire mwiriwe mu gihugu cyose cyo Burundi kuri no wa mbere niho hatangura umwaka w'ishure wa 2017 ushira 2018 mugenzi wacu Eloge wirika neza akoreje ujya Amerika ibujumbura inyarukiye ku mashure atandukanye kuri uwo mugwa mukuru kugira ngo aturabire uko yasanze ivyifashe Eloge mwiriwe
Nao neza Diane
wasanze byifashe gute ku mashure waciye ko yari mu bice ivyahe vy'igisagara ca Bujumbura
Ego mediana mashuri na chie kani na yao hagati mugi saga la chabu jumbra mugi komine ya mukaza ngao vitea kuli basa ya mbele basa ya kabiri nishure ya komine ya buyenzi jisumbu ye limo ishure fundamentale ya shure shingiro na chie kandi na kuishure jihisi shengiro ya pantekote mubuyenzi hanyuma ndacha no kuishure ya komibu mubuyenzi nongera ndacha ku mashure yo mu baruko bwa Bujumbura na cyane cyane si buraro harimo ibyo bita ene ariyo bisengagara hamwe n'ibyo bita lise rene de la paix nongera nta hagati mu gisagara cya Bujumbura ku mashure nkaza Saint Michel n'izindi
wasanze abanyeshuri bashoboye kwitabira ku bwinshi
uyu munsi abanyeshuri ntibitabye mbere henshi twaciye hari ababyeyi baje kuraba urutonde rw'amakaye rukenewe abayobozi twaganiriye nko kuri basin ya mbere yatubwiye ati tubona ko ababyeyi batari babiteguriye kumbure ntibumvire igitangazo by'umushikiranganji w'indero ati benshi baje batubwira ngo bari bari 18 uyu munsi abatonze bari baje kuraba intonde z'amakaye bajya kugura
Eroje uhambavu y'ivyo rero vyuko batashuye gutonda uno mwaka hari amashure bise y'akarorero kuburyo nabigisha bahigisha barinda gukora ikibazo abanyeshuri bahura biga kuri ayo mashure baronse aho bimurikwa
Diane ego aya mashure nko kubivuze amashure ajemo abana banje gukora ibibazo bijya bita amashure y'akarorero yonyene aho twaciye cyane cyane kuri sentara bita ene twasanze hari abanyeshure bahora bahiga bakisanze aho bari babwiwe ko bajyanwa cyane cyane ngaho mu mashure mu gisagara cya Bujumbura yandi bategezwa kujya ko ariko mu nyuma tumanutse kuri lycée Rene de la Paix mu Ngagara umuyobozi waho yadusiguriye yuko yari yabaye nk'ingorane z'intonde batari bumvikanye ko kwa abana ata kibazo baje kugira eka mbere n'umuyobozi w'iryo shuri rya Singagara Tarsus Lendanokira yatubwiye yuko ikibazo ari ikibazo gito cyane baje gutorera umuti aba banyeshuri rero nk'uko byumvise Diane bategezwa guca baje mu yandi mashure hanyuma abaduye nibo batubwiye ko bashobora kugira ikibazo mbere n'ababyeyi bategezwa gufasha n'ayabandi amashuri nyene ubwayo niyo abaronderera ibibanza kubaduye nibo bashobora kugira ingorane n'ayabandi amashuri yamaze kubitunganya aya mashuri yakakira aba bana bakoze ibibazo mu mashuri nshingiro gusa muri aya mashuri rero Diane nk'uko warubivuze aya no kuvuga abigisha bahigisha banza gukora ibibazo nk'uko abanyeshuri nabo haje bakora ibibazo kandi yaba n'imyambaro bimwe bita uniforme nabyo nyine bigugwa n'ubushikiranganji ibintu byose bagenda bisanga ku ishure nk'aho twaciye kuri ene twasanze mamatera ari sawa ibintu biteguwe tutarahera neza bariko baradutunganya ariko umuyobozi yatubwiye ko nk'ibijyanye n'amafaranga yo kubasumira batari bwaboneke n'abashasha ama uniforme atari bwaboneke mako bizigiye ko muri iyi minsi bazoheza bakabironswa ikibazo kihari ni icy'abanyigisha rero baza kuyigisha kuko nko kuri iryo shure abateza kuhaza 15 ntibarabarungikaho hanyuma hakaba n'abandi bahora bahigisha baga 35 nabo nyine bategeza guca baja mu yandi mashure nabo nyine ikibazo bitaheza ngo bitorege umuti uko ni ibintu byari bifashe
urakoze cyane gose Eloge ariko imbere yuko ndakurekura kugira ngo ubandanye uja gucacanya iyo nkuru umushikiranganji aramutswa indero ngaho mu Burundi yari yavuze yuko abanyeshure baba bari mu mashure yigenga canke abari mu mashure yigukira leta batemerewe gutunga imishatsi kandi natwa tujipo yise tugufi atatwo ashaka gusubira kubona kuri abo banyeshure harabo mwavuganye wabisanze bubahirije iyo ngingo
ego mediana aho twavuganye mbere benshi ugasanga avuye ku ishuri yahora ko yibaza ati kuri iri shuri ngira ngo iyi ngingo ntizokora bagifiza ugashatse mu mutwe bavuga bati tuje kurondera ishuri ngaha ariko ugasanga naho nyine abayobozi bavuga ati ijya ngingo ifata twese bamwe bavuze bati umukobwa wa umushatsi ntitwumva igituma batubujije bati batuma batubuza amajipo magufi ariko hari n'abandi bana mbere babigenewe bavuze bati iyi ngingo ijya ihageze kuko hari abana barakora ibintu birenze urugero mbere n'uguhena bagahena bigatumisa abigisha
urakoze cyane gose Eloge wirika neza turaza kongera tugukenere mu nyuma kugira ngo ubandanye utubwira ibyo nkuru
Murakoze nawe Diane.
Ariko aho Eloge tukabwira abatwumviriza yuko bamwe mu bavyeyi bo muri commune Mubimbi yo mu ntara ya Bujumbura nabo nyene bavuga ko uno mwaka w'ishuri wa 2017 usha wa 2018 utanguye mu gihe bari mu kene ntangere abavuganye na mugenzi wacu Diane Ndonse bemeje yuko batari bwaheze kwitegura reka rero dukurikira inkuru yaduteguriye.
Bamwe mu bavyeyi bo muri zone Magayo ya commune Mubimbi bidodomba bavuga ko batarashobora kuronka ibikoresho abana batwara ku ishure, ahanini basigura ko vyavuye ku bukene bwa misi yose basanzwemwo.
Reka tembere bisa n'ivyananiye cyo kugura amakaye nabuta mahera ndayagura noneho nabuta amakaye nzahavanze woronka amahera y'ishuri. Twe turi mu bukene burya bumwe budasanzwe,
nta kintu na kimwe twari bwaronke. Sinzi mbere ingene tuzobigenza kubera mikoro, mugabo iyo leta ivuze ati ni gutangura dutekereza gutangura nta kundi.
Ari nko ku bwacu mugabo twongera nk'iyindi imwe tukitegura neza kubera kurungika nk'umwana ku ishure atararonka ibyangombwa bikenewe. Ucumenga biragorana kuko azengagira bamwirukana agaruka.
Intandaro nyamukuru y'ubukene bw'abanyagihugu ni tituka ry'ivyimbugwa bimwe bimwe bari basanzwe bikorako kugira ngo abana babo bige. Komine Mubimbi ihanamiye igisagara cha Bujumbura, abatari bake mu banyagihugu baho basanzwe bamanuka guca ingero mu gisagara, ariko muri kino gihe bavuga ko bari barose akazi mu ishirahamwe ririko rirasanura ibarabara rya Bujumbura Bugarama bica muri ako karere kabo. Ariko naha nyene bavuga ko batarashobora kuronka agahembo. Umwe mu ndongozi zo kumutumba Muyabara wo muri zone Magayo Pascal Ndikumana avuga ko batagira ayo bacira nayo bamira.
Hari ikibazo kimwe twahuye umuno mwaka nyene aho ugwaka gwishi twari twarungitse gukora mwiri barabara abari barose akazi kuri sosiyete zisanura ibarabara hamugeze no munsi ntibanka agahembo. Tumaze n'iminsi tuzatwaza kubaza ababakoresha mu gwaka rubya ko amafaranga ataraboneka. Twanagize n'indi ngorane nk'aha twashoboye kuri izine twakwitegure yo kogeza icyo harenganye twatutsi ko bari kuba batanze amafaranga ya izine, ariko vyanadihindukanye umushebede zine baca bamutsana baranamubo camesha bene igihugu yuko ngo ariwe yabaririye amafaranga ngo yagahawe. Aho hose twatwiteza akanoti kugira turongere turinke abana ku ishure ngo twabuze icyo dukora n'icyo tureka.
Bamwe mu banyeshure bo muri zone Magayo basaba ko abayobozi babo bobihanganira ntibabirukane kubwo kudakwiza ibikoresho muri iyi minsi ya mbere.
Nyene bakatubangira tuca kwishure muga turiko turabironde ndaze hogera nk'itariki 18 kuyindi twiteguwe twahijije.
Yego baritegwa barabuto bashora kugira turonke amakaye na niforo.
Kuwe kibatadushoye kare kugira ngo mubigure hakiri kare.
Igitariki yari ihuse hari nka gakoko ni gabwo gakura gatoki nti gabwo gakomeye. Bo manda bakaturindira bagashoye tutuntu kugira batugure amakaye na niforo.
Aha tukibutsa ko abana bo mu mashure y'intango basanzwe biga ku buntu kubwo umugambi washizweho n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ariko rero bamwe mu bavyeyi bavuga ko ubu bukene bw'amafaranga butuma badashobora kubandanya amashuri yisumbuye. Ndabwarukanye Daforoza umwe muri abo avuga ko mu bana biwe batatu biga umwe ahejeje umwaka w'umunani atashoboye kubandanya kubwiyo mvo. Eka nuwiga mu mwaka wa gatandatu ko ashobora kuzogarukirizaho.
Yayinjiye w'icyenda kubera ubukene yari cyane.
Yacira hehe?
Yego cyane.
Uwo wundi nawe ni kuvuga niyashika muri amashuri yisumbuye nawe ko azocaye baca nke uzoraba nawe abandanye.
Ibyo ndondera ndi umwe ninda. Ni ikiro cyifu. Basha ngira ntabyo nzoshobora. Ko ubonye ageze mu wa gatandatu bishye utazoca yica. Turayima ntitwiyimbura. Niyo mpamvu rero nk'ayishuri ni rasi yo kandi abirondera ndi umwe. Ibiciro byogabanuka kugira na Chaturo ngene turonke irasi yo kwigihigabanutse. Chaturo ngene dusuma rwacaturo n'amahera cika rwacaturo nkaneva yishuri.
Zone Magayo yo muri komine Mubimbi isanzwe yimbukamwo ibitegwa mbumbarugo nka byose arivyo ibitoke, imyumbati, ibijumbu n'ibigori. Mu myaka iheze ikaba yari mu mazone agaburira izindi ntara zo mu gihugu. Ariko kubw'ingwara zateye ivyo bitegwa nyamukuru nka byose abanyagihugu baho bafungura ari uko basumye. Urongoye zone Magayo Pascal Savyimana asaba ko abajejwe indimo bogarukira ibyo bitegwa byongeye iyi ndongozi isaba ko abanyagihugu bo kwigishwa ukurima kijambere kuko amatongo yo kurimamwo yaze
mu minsi ya kera cyagega hafi cy'igihugu ravye nyene cimbure bujombora ariko uyu munsi ntibimeze neza ubu muri magiyo bagiye byose biva muri Tanzania ibindi mu Karusi mu ntara zose zarwo ni babikora byanga abantu bashaje gufungura muri bibi na kwa makamyo yose azanga yabigo yabiharage nta kimwe kivanga byose bizari byo abadandaza bazanye umva nta kintu tubagikora ko abanyagihugu no kuvuga bakoresha amafaranga gusa kwerera inigurana n'ajya abantu byatinya matonga gabanuka cyo gituma hakwiye kuba ubuhinga bundi kugufasha bene gihugu kugira ngo mu matongo mato bafise bayareme kijambere
twibutse ko amafaranga y'ishure y'uyu mwaka yiyongereye hafi icyakabiri cyayarasanzwe arihwa mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Jugi Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara igitoro casuye kuba umuzi wibuye mu ntara z'uburaruko bw'igihugu cy'u Burundi ariko rero imbere yuko dushobora guca dukubitirayo muri zo ntara ziri mu buraruko bw'u Burundi twanze tunyarukire gatonya muri Kongo impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda zikora akazi ko gucukura amabuye y'agaciro mu mugezi wa Apemba uri muri sector ya Tanganyika territoire y'Ifizi zihangayikishijwe n'abantu biyita ba chef bakaza ngo babasaba amafaranga gucyo bigatuma izo mpunzi ico zikora batunguka inkuru irambuye no mumenyesha makuru wacu Vedaste ngaho
tumaze gukaraga ikintu kiri inyuma yo gukaraga umucango uheze duca dusafisha bice tubona izahabu
izi mpunzi z'abarundi zikora imirimo yo gucukura amabuye y'agaciro mu mugezi wa Pemba ho muri sekiteri ya Tanganyika zitangaza yuko zihura n'imbogamizi nyinshi bikurikiranye n'amafaranga bicara basabwa na bamwe mu bayobozi b'abakongomani bakora mu nzego zitandukanye dore ko n'amategeko yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atemerera impunzi gucukura amabuye y'agaciro
abategetsi baraza bamaze kutubona bakatubaza ati mwe muko muri binoro tegome hanini mbere bakatubazanye mu ndimi zabo ati murashoye kumenya hana bategetse bahari huko bahagenga murose utwo dukeya nandike mudu hako dukeya nyene nkuko mwaturonse nimba turonse ubwo faranga buke tukabanusurira ko bakaduheza uburenganzira bw'indwi zindi cyangwa ukwezi aho tukavumiriya ukwezi kwahera bakongera bakagaruka tukavuga ati n'umunsi kwabuze twaronse dukeya nako tubona ko abana muhira bojya karasiyo aho bakanka bagasara ngo nukuvamo tukabana ariko tuko turavunikira ubusa
yeah kumane batuhotera cyane gose ngira batuhohotera nje ndashobora gukora na 5000 nagira munze bakafata unza n'igitamburisho naje ndumurefije ifomalize muhira yiri ku mujyango n'abana hari gaba nashaka kugwara mu gakajana kwa muganga ariko ntayifise ngo zana 2005 cyangwa 5 n'ivyo 5 nabica sinza bishikane hageba binyakira mu nzira
si muri sekiteri ya Tanganyika impunzi z'abarundi zicukura amabuye ya zahabu ahubwo kubera ko aka karere ka Fizi gakungahaye ku mabuye y'agaciro ya zahabu ari nako inkambi yo mu Rusenda iherereyemo usanga ari impunzi z'abarundi zisohoka inkambi zikajya gucukura amabuye ya zahabu imisisi mu birometero bigera ku 150 n'inkambi yo mu Rusenda nubwo bigora izi impunzi kugera imisisi bitewe n'amabariyeri atandukanye zigenda zinyuraho
ibariyeri y'ibaraka baramhagarikije bambwira bati we ugiye imisisi gukora iki kandi urumayafije nababwira bati kubera twebwe abantu b'abapapa tufise imiryango itandukanye ari byo dupakezwa n'ibyo tutaronga ariko kandi twamenye gukora ntwomotoreza amaboko ngo duhe uburenganzira tukagenda turaturekura turagenda natanze 2000 ndengano umugenzi twari kumwe nawe nyene yatanze nkayo kandi baradusopa baraba ko tabigwanisho dufise basanga turabera turabandanye tugeze ifizi mongera batuhagarika batubwira bati none mwebwe muvuye mu nkambi mupokezwe ibikwiye mugiye gukora iki turababwira bati ubuzima bwo mu nkambi namwe nimo mutarahunga nta buzima ijyango yo bayahungiye i Burundi cyangwa mu bindi bihugu bababwire ingene umuntu yica ariko ararimata yamenyeye no kurima cyangwa no kurira ibindi bikorwa bamaze kubona agakarata ka SNL ku burenganzira bieto surutire SNL duha no kuri naho nyene twararishe amafaranga badusabye umuntu wese atanze 365 bo baca baratubwira bati nimubandanye ariko mugarutse mudoca muri iyi nzira nyene muzeze muzana 10,000 kero zobaho rundi rusha mu nyuma gukaruka
ntabwo ushobora kubaho ngo widagadure widegembye kuko naho ufise CPGL no kuvuga ngo gishika DGM ikibanze kayikwaka yikwatse rero icyikubikira igacikwere ku rundi rupapuro yikoreye uri ibihumbi 50 ubwo rupapuro nago bakubwira ati nubwo mu mezi atatu amezi atatu aheze uzosubira ujyana ibindi 50,000 by'amakongomani baguha urundi uko amezi atatu agiye ahera n'igihe uzokenera gutaha usaba sepejere yawe naho utanga amahera amafaranga ariho ibikorwa byose birahari ariko uca mu bantu nk'uko umenga we nturi umuntu umenga uragakoko wama wikeka ko wari we wese ariko akwiyumvira ashobora no kukwaka n'icuronse nta mwisanzuro na muto
izi mpunzi z'abarundi zikaba zitangaza yuko ziramutse zibonye uruhusha ruzemerera gucukura amabuye ya zahabu ku mugaragaro kimwe n'abandi baturage b'abakongomani umusaruro bavana muri aka kazi wakwiyongera dore ko bahungiye muri inkambi yo mu Rusenda bari basanganywe ubumenyi bwo gucukura zahabu
tubonye uburenganzira bwo kuzerera tugatembera ikintu caba kiza kurusha ibikindi nuko tubona umushahara ngaha ari muke cyane bibonekana ko twipfuza kugera kure ahantu twumva tubwirwa ko hari ubuzima gusumba ngaha hoho tumaze gusukura twiyumvira ko tworonka inoro zisumba izo turonka ngaha bikadufasha mu mibereho y'ubuzima bwo mu ngo
tubamenyeshe yuko muri aka karere ka Fizi impunzi z'abarundi zigenda zihangira imirimo itandukanye imirimo irimo gucukura zahabu uburobyi ubwubatsi ndetse n'ubuhinzi bw'itomate n'umuceri aho abakora iyi mirimo imibereho yabo irusha kugenda iba myiza muri inkambi yo mu Rusenda ndetse gabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
urakoze Vedaste Ngabo tuvere rero ngaho mu Rusenda duce dukubitira gatonya mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi ahigitoro cyatuye kuba umuzi wibuye nyamakuru wacu Jean Bosco ndarurinze muri ako karere turi kumwe ku murongo wa telefone Jean Bosco mwiriwe
mwiriwe cyane Diane
izo ntara z'uburaruko bw'igihugu cy'u Burundi zivugamwo ubukene bw'igitoro niza
ego Diane aho twashiye mu ntara ya Kirundo turashika no mu ntara ya Ngozi ariko kandi twashoboye kuvugana na bamwe mu bariko barinduza bava mu ntara za Muyinga aho se muri izo ntara basiye ko ikibazo cy'ubukene bw'igitoro kiriho ku masitasiyo nk'ayo yose aho twakinga mu gisagara cya Ngozi ndetse no mu gisagara cya Kirundo batubwiye ko atana hamwe hari sitasiyo bandi hari igitoro cya esanse ariko bikenerwa cyane ku modoka zizunguruza abantu kikaba rero cyari ikibazo kwiyunguruza mu gitondo cyo kuri uwa mbere
ni ikibazo kije cisubira kwibonekeza inyuma y'umwanya utari muto cari caratokemuwe hari impamvu y'igituma casubiye gukena
ego Diane mu kanya gaheze twari twegiye kuvugana n'umuhanuzi mukuru wa n'umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Ngozi ajejwe iby'ubutunzi turamubaza kumure ko intara ya Ngozi iyo igitoro kihari mu zindi ntara atakihari nta kibazo kinini gikunda kuboneka twamajyeho icyaba kiriho kiratuma ubukene bw'igitoro nawe nyine yatubwiye ko atacyo arabimenya ko akaba yatubwiye ko akiriko aratohoza ariko icyo twamenyesha Diane nuko iki kibazo kije mu gihe ari mu gihe cy'uko abanyeshuri ariko bariyunguruza basubira ku mashuri ni ikibazo rwose ko abanyeshuri badugirijwe ko amafaranga yo kwiyunguruza batabiteguye bakavuga yuko ayo ababyeyi babahaye basanze ari make cyane bamwe bikaba byaba ngombwa ko bikora kuri ya mafaranga y'induhuro ayo babateke yabwira bashobore gufungura mu nzira cyane bashobore kudakwikenera bageze ku ishuri bakavuga yuko rero batabona ingene ubuzima bugiye kubandanya bubaho ku ishuri iyo ariko baraje
urakoze rwose Jean Bosco ndarurinze urabandanya ukurikiranira hagufi iyo nkuru hama turaza kwigaruka ko hanyuma amakuru yacu arambuye
murakoze namwe
tugaruke mu gisata c'impunzi imiryango 10 impunzi z'abanyekongo barakiriwe kuri no wa gatanu muri zone Kabunga ya commune Nyanzarake y'intara ya Makamba izo mpunzi zivuga ko zizaje zihunga rero ingwano ziko zirabera ifizi ni mu karere ka Kivu ya Majepfo hagati y'abamayimayi na leta ya Kongo abarongoye intwaro bari kumenishira hamwe rya ONU yitaho impunzi RCR hamwe n'ikigo cha leta mu Burundi ONPRA citaho impunzi bavuga ko kuva ku munsi wa gatanu bari kuba babimuriye kindi kibanza inkuru irambuye n'umunyamakuru wacu Krisi Munezero
tunaomba haya yote ni katika jina la Yesu aliye Bwana mwokozi wetu amen
amen ayo namasengesho impunzi z'abanyekongo bari kubashikiriza imana kubona bashitse amahoro aho bahungiye kandi bakaba baronse udufungurwa tubasama mutima inyuma y'ijoro baraye mu nyubakwa z'ishure gisumbuye rya zone Kabonga. Izo mpunzi z'Abanyekongo zigera ku bantu 43, abakenyezi 13, abagabo 15 n'abana 15. Baje bava ikalamba Ifizi mu ntara ya Kivu y'Amajepfo ya Republika Iharanira Demokarasia ya Kongo.
Ni jina langu naitwa Minyeko Kabiza Mwandi.
Igihe twari Kalamba aho twari tuba, twabonye abantu baza biruka bavuye Sebele bahunga amasasi. Natwe aho twari mu cumba c'amasengesho twaciye duhunga dukoresheje ubwato twari dusanzwe dukoresha mu kuvuga ubutumwa.
Tukaingia mboti na batu wote ya maombi tukakuya mpaka huko.
Bejitea Karaba arifisi ya Burundi.
Kuva Karaba ushika hamu Burundi kiazu tukaya masaha ne turi mu bwato. Uretse umuryango wanje twari kumwe ahi Karaba muri Fizi hari abana banje nasize ikalemi. Sinashoboye kubahungana kuko aho nari mperereye hari intambara hagati y'abamayimayi na leta.
Ya la guerre entre les bamayimayi et le gouvernement.
Musitanteri wa komine Nyanzarake amenyesha ko izo mpunzi z'Abanyekongo yazakiriye mu kurindira kw'amashirahamwe nka HCR ajejwe impunzi abafata mu minwe.
Muri abo harimwo ababembe bashika 37 n'abafurero 6. Kubera abashitse bwije ico twihutiye twabaye kubakira no kubatandukanya kugira ngo turabe aho bashobora kuryama aho bakika umusaya kuko bwari bwije. Twaciye rero twashikiza hano mu mashuri ya lise kominale y'Ikabonga. Hanyuma rero uno munsi twaje hano kugira ngo tugire inama n'abo turi kumwe, abo muri Croix Rouge, abo muri HCR n'abo muri ONIPRA kugira ngo turabe ingene boca bashobora kubashikana mu yandi makambi.
Izo mpunzi z'Abanyekongo aho zi mu nyubakwa z'ishure ryisumbuye aho Ikabonga zasabye abarongoye HCR na leta y'u Burundi kubafasha mu kubaronsa ibibatunga.
Sinomba sana.
Turasaba badufashe kuko ibyo twari dufite byose byatakaye turiko turahunga. Shitse hano narumvise ntekaniwe, narashoboye no gusinzirira ijoro kuko nta rusase numvise. Umubyeyi ndasaba batwakiriye ngo badufashe abana bacu baronke ibyo bafungura n'ibyo bambara.
Wachakula, amavazi ya mtoto na nini pia.
Izo mpunzi z'Abanyekongo zije kwiyongera ku bandi Banyekongo barenga 60,000 bari bamaze guhungira hano mu Burundi. Bamwe bakaba bari mu mihingo itandukanye y'igihugu cy'u Burundi, abandi nabo bakaba begeranije mu makambi y'impunzi y'Igasogwe mu ntara ya Muyinga n'Ibwagiriza mu ntara ya Ruyigi. Chrissy Munezero, Ikabonga muri komine Nyanzarake ku bw'Ijwi rya Amerika.
Nshuti bakunze ibijwi rya Amerika kabiri nonga haduce dusozere ikiganiro cacu cuno munsi iwanyu mu ntara. Mwakoze mwe rero mwariko muratwumviriza, ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere. Aho harimo nk'ikiganiro muri sanga muza gukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Igihe cy'isaha 12 turaza kwacikiriza amakuru avugwa mu Burundi, igihe cy'isaha 1 n'igice naho uruganda rw'ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda araza kongera kubana namwe makuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afurika. Muranigwe rero Diane Nahazwe Innocent Kimenyi twari kumwe tubifurize kugira indwi nziza.